Y mira, digo, he's with America. Amerika giye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu kirundi mu kirwanda urundi mutwomira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mutwomira ku FM 104.3 mushora no kudukikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kukibanza cacu c'amakuru uwezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com niweneza nshuti mwese namwe bakunzi bi radio ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Mondikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kiganiro cyo munsi ari ni cerekeye leta nshasha y'Uburundi yatangajwe ku munsi wa mungo ku mugoroba. Uyu munsi rero twatumiye abashingantahe barimo Faustin Ndikumana, umuhinga mu vyerekeye intwaro n'ubutunzi, akaba kandi n'umukuru w'ishyirahamwe Parsem yihaye intumbero yo gukangurira Abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro. Turi kumwe kandi n'umushingantahe Emmanuel Nengo arongoye ishyirahamwe Unipoba, Unisonu pour la promotion des Batois, ishyirahamwe ryemeje guhanira iterambere ry'Abatwa. Turi kumwe kandi na Jean Bigirimana yigeze kuba umushikiranganji mu Burundi. Bashingantahe mwese, muraho bashingantahe mwese.
Turaho neza turashima.
Ni vyiza cane gose. Reka rero tutarinze kubatesha akanya dutangure kuri we Faustin Ndikumana, uri umuhinga mu vyerekeye intwaro n'ubutunzi. Leta nshasha irongowe n'umushikiranganji wa mbere Guillaume Bunyoni, mwayibonye gute?
Kandi twari tugize imisi twirindiriye n'igishika cinshi, kuko ibintu nk'ibi amahinduka yabaye nk'ayo usanga leta nk'iyo nshasha ibirindiriwe kugira barabe ibirimwo. Twaje twabonye ubwa mbere ho yuko ubushikiranganji bwaho ari 2021 buja ku 15, turabona kumwe ngo harimwo abapfasoni 4, turabona yuko harimwo ubwo bw'abatwa umengo ntivyari bimenyerewe, turabona yuko hari abagumyemwo umengo bashika nka 5 baba bagumye muri leta abandi basanzwe bayirimwo. Turabona neza yuko hariho ukugabanuka ro amadirekso yafatanijwe yegeranijwe hamwe agashikira ubushikiranganji bumwe. Mu bisanzwe ndiko ndavuga kuri leta, igihari cyo nuko leta y'uburanga bw'igashingiriye ibivuga leta imwe indakora ngo ekilibre politiki ivuga ngo imigambwe yatsinze cyangwa imigambwe ngo wararonsa ya majwi ngo bwiza kuja muri leta bimwe byo ngo batanga amazina bahereza umukuru w'igihugu cyangwa umushikiranganji wa mbere ngo batoremo. Ibyo byarahavuye ubu umukuru w'igihugu cyangwa umushikiranganji ariko n'umushikiranganji wa mbere baragenda bashingantahe n'abapfasoni bagomwe ko bashobora kubafasha ibikorwa bashaka gushikana ku gihugu baraza intumbero bafise. Icyo rero ni igishasha, nicyo gituma mbere ubona bavuga bati bavuze ko hari n'abasosiyete sivile bagiyemo. Harimo n'ubundi muntu bavuga mu wundi muganga mwana umuganga mutoro utavuga ngo ni ukubera wagiye mu matora. Urumva rero barisanzura mu gutora abashinzwe n'abapfasoni, n'ubwo bavuga bati harimo abo mu mugambwe watsinze amatora bo bashobora kuba ari abo basanzwe bamenyeranye mugabo bimaze kuba byuguruye. Nuko ko nabonye ningira aba batavuga bati mwebwe turafise ibyo tubashima ko kuburyo mudufasha turaze intumbero y'uko turi kubona.
Ego mushe na hefu Faustin Ndikumana, hari abantu bashobora kwibaza ko umugambwe waronse amajwi agira kabiri naho amateko ariko ameze ubu bishobora kuba bidahumuriza Abarundi ivyo mu bivuga kwi.
Urumva urumva rero bivana n'ingene baba bapfuganye uko muri cyo gihe amateka atabivuga bavuganye gatoyi kumbure ntibumvikane directement umushyiranje wabashobora kugakijewe rero mbaye ndamwereka n'imwana nitwumvikana kumbure zoshobora gushyira ugabo ntanze ibikirimo urumva niko amateka abivuga urumva ntawuzi ko abashatse ku bisanzwe baba buja ngo mugabo urumva ntawuzi ingene biba byagenda ariko igihe amategeko abirekura urumva nta heza ngo byo ngo leta ntikurikije amategeko ariko byabyubaye byiza abo bantu bo mu migambwe bo mu mugambwe wari nk'uwa kabiri yuko bashobora kubaboja muri leta mugabo urumva ko atari amategeko abivuga gutyo ngo abe ngo ni ngombwa ngo bajeyo urumva nicyo ntiheza ngo uvuga ati hari ikosa hari itegeko ryarenzwe naho ifata abantu batari mu migambwe n'umwe akavuga ati jewe mukuru w'igihugu cyangwa umushyiranje wa mbere nshaka bamwe bitwa tekinokrati aribo bangirira muri leta ngo bifitiye uburenganzira avuga ati jewe ndafite intumbero nshaka gushika ko reka rero ndayifite ko ndabyabashinga ntahe n'abafasoni nizeye urumva niyo ntumbero y'ibyibashingiro y'ubu
Faustin Ndikumana n'ubwa mbere habonetse ikibanza cy'umushikiranganji kikajamwo umunyagihugu eka umunyapolitike ava mu bwoko bw'abatwa ivyo umwebwe mwavyakire gute ku giti canyu c'umuntu yakurikirana hafi cyane rwose politike y'u Burundi
sinzi ko ari umunyepolitike numvise umenga ahubwo asanzwe ari sosiyete sivile nawe nyene mu ishyirahamwe iryo shyirahamwe nyene ariko nibaza yuko ubwanduho n'umurundi kandi ari umuntu ategeza kuba umushikiranga arashobora gushikira amabanga yose yifuza umurundi wese ntibibashingiro ategera ashobora kuronka amabanga mu gihugu urumva rero kumbure ntitwari bwa bishike ko n'indi terambere ariko byagiye biraza buke buke baza no mu nama nshingamateka baza no mu bindi buzi buto buto ubu rero hariko harashikirwa no kubushikiranganji turukwa pumushikiranganji wa mbere mu minsi iza turukwa pumukuru w'igihugu ivyo byose rero n'ibintu bigenda biraza buke buke nke muri amerika mwarabibonye ko byatinze bashika naho umwirabura atwara igihugu urumva ni ibintu bigenda biraza buke buke
yego reka nicyo kibazo kibaze umushikiranganji Emmanuel Nengo nawe nyine asanzwe arongoye ishyirahamwe Uniproba Unisono pour la promotion des batois nawe nyine atubwire ukuntu yakiriye iyo leta shasha y'u Burundi
ego murakoze cyane ndikije nibyo iyi leta ni leta twari turiranye igishika na cyane cyane dufatiye duhereye aho iyo n'icyubahiro umukuru w'igihugu yarahira mu ijambo yagiye ashikiriza yaravuze ati hazura hariho hazurushinga leta njyeyi kuvuga ko abari ihurikiyemo bose niko nicyo twaciye dutegera hanyuma kandi mu ijambo yashikirije twari twumvise avuga ati ubu nta mwishikira cyangwa ngo natumwe na kanaka ni kanaka ateza guserukira kugira ngo ugire icyo uterereye mu iterambere ry'igihugu twebwe rero ku ruhande rw'iwacu na cyane cyane mushyira mu mvuzo abatwaye Uniproba ni leta twakiranye umunezero udasanzwe kuko mu byo twabonye byashitse ejo byabaye imbonekarimwe aho twumvise duti burya muri leta nshyashya harimo umwe wo mu bwoko bw'abatwa kuva igihugu kibaho ibyo ntibyari bwa kabe kandi ntitwari tunatwiteze kuko twari tumenyereye leta zagiye zirashingwa inzego zagiye zishingwa zindi aho wadusanga uwo mugwi w'abarundi ukumiriwe tugira nicyo bituma tuvuga duti ubu turahumurijwe yuko udutangwe gutera iyindi ntambwe ko na cyane cyane ko tubona ko mu nama nshingamateka duserukiwe na ngingo z'amateka ubonaho rero ko mu rwego rwo hejuru rw'izindi muri leta ntitwereka ari gukenguruka dushima yuko bariko barerekana ko natwe turi abanyagihugu abenegihugu b'u Burundi ko dufite uburenganzira bwo kuba mu nzego zitandukanye nk'abarundi atanumwe akumiriwe aho rero niho nubanza kugeza
mwihweje uruhara mwagize mwishyiramwe Uniproba murabona ko rushobora kuba rwagize ingaruka nziza muri iyo ngingo yo kugena umushikiranganji ava mu bwoko bw'abatwa
ariko turibaza tutakekeranya yuko abafashe iyo ngingo baba barabonye intambwe na cyane cyane abatwa bagiye batera mu myaka iheze kuko twebwe iryo shyirahamwe rimaze imyaka 20 kuko ryashinjwe mu 1999 hanyuma twagiye dukora cyane cyane mu byo guhimiriza abatwa kugira ngo bahindure ingendo babone ko nabare abene igihugu cyo kumwe n'abandi. Ikigira kabiri ni uko twagiye duhimiriza haba n'abafata ingingo kugira ngo bumve bategere yuko uyu mugore w'abatwa na cyane cyane mu gihe uguma usubizwa inyuma wibagiranwa kandi ugukwega cyane cyane ya nzigo y'inzikira ituma umwe wese umwene gihugu yabonye adaserukiwe nawe yumva ko adatunganijwe mu gihugu cyiwe. Rero kuri ibyo byose kunyifata nk'umbuye babonye yagiye iraranga abagiye baba mu nzego zitandukanye, bagiye batubera abashinga amateka, abasinguza amateka, bagiye baba mu zindi nzego zitandukanye, turinzigira neza kuba barabonye bati harageze yaho twerekana ko no mu zindi nzego nabo bashoboye, hanyuma nabo turabe yuko bashobora kumva ko batekaniwe, bumve ko ari abenegihugu cyo kimwe n'abandi, bashobore gufashanya n'abandi benegihugu kugira ngo igihugu kirongogwe bose bumva ko bafitemo uruhara.
Mushyanahe Jean Bigirimana, mwarabaye mushikiranganji butandukanye mu Burundi. Ibitigirize abashikiranganji icyo gihe byari birebire cyane rwose, ariko nk'uko mwabyumvise abashikiranganji ni 15 gusa, hakaba harimwo abafasoni, abanyapolitike n'abarundi bava nko mu ntara nka zose iyo leta ku bwanyu mwebwe mwayakiri gute?
Yego, murakoze cyane. Ikintu cya mbere uko iyi leta ituzaniye ibintu bishasha tutatumenyereye mu Burundi. Ubwa mbere ni leta igizwe n'abantu n'abashingantahe n'abapfasoni bakeyi, harimo ubushikiranganji 15. Ibi ni ibintu bitari tumenyereye, twakimenyereye leta igizwe n'ubushikiranganji bwinshi. Hanyuma ikindi naco tutari tumenyereye ni ukubona abantu bagize iyi leta, cyane cyane ikintu nibaza ko catangaje abarundi bose kandi bashobora kuba baranakiriye neza, ni uko amakuru asumira harimwo umutwa. Icyo kintu ni ukuri mu Burundi ntitwari tukimenyereye, kandi nibaza nk'abandi Barundi twese twashobora ngo tuzakire neza. Hanyuma ikindi naco mbona, navuze nti leta ituzaniye ibintu bishasha tutari tumenyereye. Ubiravye uko ibyirizwa shingiro gihugu rimeze, uravye nko mu ngingo yaryo y'128 barerekana neza ingene leta ihaja. Ibi rero bikatwereka neza yuko abashinzwe gushinga leta bafise uburenganzira bwo gushinga leta uko babyumva, uko babona ingene bashaka kurongora igihugu. Ibi rero ni byiza cyane rwose, ni byiza kuko nk'uko musanzwe mubizi kandi nk'uko mwageze kubivuga, hariho umwe muri twe ugeze kubivuga ni Foster yagize ati ntajya birizwa twari tumenyere rya kera aho umuntu yabanza kugira amagendera abaza imigambwe afatiye ku majwi baronse mu nama nshingamateka ugira ashobore gushinga leta. Oya, ubu Umurundi wese uko abashinga leta babibona barashobora kumutuma ko bakamushyira muri leta.
Ariko Mushyanahe Jean Marie Bigirimana, hari abavuga ko ivyo bidahumuriza ko bazi ko hari nk'ubwambwe baronse ikibanza cya kabiri.
Kuvuga ngo ntibihumuriza, mugabo hariho amategeko jewe kumuna leta yagiyeho nta mategeko yarenze. Uyu mugambwe rero wabaye wa kabiri, jewe ndi kubwanje ndi mu kibanza cyawe, nunashima kutaja muri leta kuko iyo umaze kuvuga uti jewe ndi muri opozisiyo ntuja kuyigirira muri leta, uja kuyigira mu nama nshingamateka. Nicyo gituma nababwiye ndi hariho ibintu bishasha tugiye kubona mu Burundi. Ubu rero umuntu agomba kugira opozisiyo naje mu nama nshingamateka ni naho ashobora kuyikora neza kugira nawe agwane atebazoshike aho nawe aronka uburenganzira bwo gushinga leta. Hanyuma nibizoba ubu ni leta nyine nabo bayishinze bazoyibazwa, ntazovuga ati narakoranye n'abandi bo n'opozisiyo, ni nabo bazoyibazwa.
Tugarutse kuri mwebwe Mushyirahamwe Faustin Ndikumana, Uburundi muri iki gihe urakeneye kuzamura ubutunzi, ikaba urakeneye kunagura imigenderanire, hari n'abarundi benshi b'impunzi, ikaba abarundi barenga 400 bari hanze y'igihugu. Ku bwanyu ibintu byoba ku rutonde rwa mbere iyo leta yorangura nk'ibi?
Bo hari akantu gatoyi ngabona ngira se n'ushyiraho gatoyi akakuko amaminisiteri yagabanutse, ubundi amaminisiteri nawe nyine yagabanutse ni kuraba kuko hari amaminisiteri usanga ari manini igihe atitse amadirekisiyo, henshi baca bari abantu bashyiraho bameze nk'abasekereteri leta kugira bapfuye umushikiranganji, kuko hari igihe usanga umushikiranganje bamuhaye nk'ikintu ngo commerce and visa transport tourism artisana ugasanga ni kinini ugasanga rero iyo batashize nk'amasoketare yapfuye ugasanga amadosiye arashe kubana menshi cyane kandi ariwe mutwe rero wa ministere ugasanga ibintu ashoboye kuruha umwanya wo kubirabira rimwe byose ngo ashobore no kubitahura washobore no kubikurikiranira rimwe nicyo gituma rero twakunda tubona abaminisitiri nyine bakaba minisitiri mugabo imwe imwe bakaba bamwe bita abasekereteri d'etat baca bumviza umwise kuko uravye ibikorwa bikenewe kuvuga mu Burundi hari abaminisiteri ingene yagiye arangana hamwe izo zindi minisiteri yari hari minisiteri ikitse nka direction urumva se ikintu coroshe mu gihe kiza gukurikiranwa n'umuntu umwe nicyo gituma navuga ati kumirwa ngo birabe ingene babyongereza nk'abahinga mugabo nabo ni ko hari amaminisiteri manini manini niyo y'ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu hari administration intwari hagati mu gihugu ko dushyira ko kurabira by'igipolisi byose by'umutekano w'ipolisi ko dushyira ko na demi y'iterambere y'amakomine kera bahora bashobora kugira ati nka secretaire d'etat wiki yapfuye umushikiranganji mugabo kumbure bazurabire nawe bigira mugabo wumva nabo iyo ugabanije amaminisiteri nyine araba manini arakenera cyane abantu baca bakwiye kuko so usanga amadosiye yigwa ari menshi hama ku bijanye n'ibitegereza kuja nyene mu gihuta bo aho tiro turavuga nyine hari bijanye na politike byo bijanye na politike ni ibyo kuraba ingene mutahuka dialogue mu banyagi bwo kwasura bakagaba akaba dialogue ya cohesion nationale igaruke ubundi cohesion nationale hamwe abanyagi bwo baja baza baraganira na leta kama debat cyo bita amadeba tutaba ngo ni ibiganiro byo kugabura ibintu abiri ya leta yagenze ngo birahari ngabo kugura umwuka abandi babwira abantu bashyize ibyiyumviro by'ingene bibona ibintu nyine byo genda biratera imbere ibyo impunzi byo biri hanze hari ukuntu leta ishobora kubikora hari ibikorwa bikorerwa hejuru bigirwa hejuru hari ibyo leta ishobora gukora igira rudikaye umwa mu bihugu barimo niki abantu tukabona rezulta tukabona abantu batashe gusanga nk'iby'impunzi abantu baba bakeneye kubona rezulta impunzi zatashe ngo uburyo leta ishobora kubikora bwose si ngombwa ngo tube turinze kubumenya ngo twabwiye ku iradiyo ngo hari ibintu byinshi leta ishobora gukora ari abanza kugira ngo tube twasanga icyo kibazo cyavuye ngo kiba kiri mu byo kwihuta mara agacaza rero by'ubutunzi rero n'intwari ibereye no kumena turabishikako
turabishikako ariko imbere yaho rekana duhene ijambo kandi umushanahe Jean Bigirimana nawe nyine atubwire ibintu abona byoshirwa imbere ibibazo nyamukuru nta bibiri byoshirwa imbere ya byose ni nk'ibihe ku bwanyu
murakoze ikintu mbona cyoje imbere ubwa mbere na mbere ni ko boraba ibibazo by'ubutunzi ibibazo by'ubutunzi ni kuri ibibazo bikomeye cyane bateza gushyira imbere kugira ngo abarundi bave mu bukene abarundi bashobore kurima bimbure hanyuma ronke n'ibyo bashobora kugira ngo bashore hanze icyo ni ikibazo nyamukuru mbona leta nshyashya yoshimikirako hama ivyo ikabikora ifatikanije n'ibindi bibazo novuga bikenewe kuva mu nzira nibona n'ingoga ni nk'ivyo bibazo vyerekeye abantu bahunze igihugu ivyo navyo mu ijambo nyamukuru igihe n'icubahiro mukuru w'igihugu ariko yariko arahira yarabivuze aravuga yuko abahunze bafite uburenganzira bwo kuzotahuka ivyo navyo igikenewe nuko muri leta bavyumvira akaraba ukuntu abahunze igihugu bashobora kugira ngo batahuke
egomeye namwe mushenahe Emmanuel Nengo ibintu mubona byoshirwa ku rutonde rwa mbere na leta nshasha igiye kurangura amabanga yayo ni nk'ibihe ku bwanyu
ku bwanje nicyo umuntu ariko araraba leta ihanzwe na byinshi kandi biteza gukorera ko ubwa mbere ho hariho ikibazo kijanye na politike nayo ni ukugira ngo mu gihugu hagati habe hariho umutekano no kumvikana hagati y'abenegihugu ibyo ni ibintu bya mbere kandi noneho nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu arabivuze ati hasanzwe hariho kuzoshyiraho ubuyaga bimwe binoga nka dialogue kugira ngo abenegihugu bose bashobore kuronka amahirwe yo kugira gushyikiriza akababakiye tukibaza ko icyo kintu cuba nyine mu mapriorite mu bintu byo mu bya mbere bukisunga kugira ngo abere gihugu bose bashobore gushikiriza kaba bakinye hanyuma hariho iyo intwaro nubwa ishingiye nyine kuri demokarasi. Hanyuma ikigira kabiri nacyo kandi nuko kuba kunagura ubutunzi nabwo rero bunagurwa na byinshi, ariko kukwiza umwimbu abenegihugu bakarima bagashora hanze hanyuma bakaronka bya nkenerwa ari amadevize cyangwa ibindi bintu bishobora kubateza imbere. Hanyuma ikindi nacyo umuntu tukibagira nuko turi mu karere ka Afurika y'Ubuseruko, nicyo gituma nageze ku butunzi. Bikeneye yuko niyo migenderane n'amakungu nayo nyine kandi bitegereza kugenda neza, haba mu karere tuba turimwo mbere no hanze y'igihugu, kugira ngo bishobore gufasha igihugu kuronka ibya nkenerwa byose nubwa byo bifasha gutera ic' imbere imigenderanire gikomeye. Hanyuma ikindi nacyo ntukibagira nicyo nyine kijyanye n'impunzi wigeze guhungara amaze kubona ko atari ikintu cyoroshye, na umuntu aba mu maganya ntigera yumva yuko afise uburenganzira mu kindi gihugu. Nicyo gituma kuko ari ivuga ati ibyo utaha birakenewe mu by'ukuri ko uraba ingene hoba umukenyuro mushashe butuma abahunze nabo nyine bumva ko hageze ko batahuka mu gihugu naho nyine bakagira icyo batere mu iterambere ry'igihugu. Nuko rero ndabyumva kandi gisigaye nuko hoba gushyiraho mu iterambere ry'igihugu ry'ubutunzi, hobaho cyane cyane amahinguriro nayo nyine agateza imbere umuyagankuba ukagwira ibyo byose, kuko amabarabara kubakwa ibyo nibyo mbona nyamukuru byotuma twese mu gihugu dushobora kugira umwizero yuko tugerageje ku ntambwe y'iterambere rirama.
Rego iterambere rirama ni ikintu gihambaye cyane rwose mushanawe Foster andi kumana kugira iyo terambere rirame nuko abarundi cyane cyane boronka amahoro. Ikibazo cy'umutekano eka n'imigambi ishyirahamwe ryanyu gishinze yo guhindura ingendo n'ivyiyumviro, abarundi bakora iki kugira ngo babungabunge amahoro, kugira ngo iterambere rirama nk'uko mwabivuze rize ryaboneka mu Burundi? Hokorwa iki? Abarundi bakora iki muri rusange, turetse abanyapolitike gusa, abarundi muri rusange?
Ubundi je niko numviriza abanyapolitike cyangwa abarundi bariko baravuga iterambere baravyorosha cyane, baraza bose ati tukwiye kubaka amahinguriro, tukwiye kubaka amabarabara. Ibyo rero birasaba peyarade, ibarabara irasaba amabarabara, n'ibintu bifatanye cyane mu gihugu hasanzwe peyarade kuko ibyo bintu byose umuntu abishikiye. Mushuri kimwe turabwira abarundi aho bageze ubu bari bakenewe ikintu bitari leadership transformationnel, uburunguzi bahindura ingene biyumvira no mu mibereho n'ingene basanzwe bameze abarundi, kuko hari ingeso mbi nyinshi zizi abarundi bigoye kubafata na zitera imbere. Turetse kuvuga ibyo bya politiki by'indyane za politiki, nk'iyo ngibitabo ndamaze nkiruka kugira nkaraba impact indyane za politiki zagize kugira uburundi bumwe buzingamya aho buri. Ubonye nk'umurundi ariko arazana induru mu gihugu ucubona yuko hari ikintu abatarame, nibyo byatuzura ku manyaza turabwira ko ama expo ubwiye ukaraba ingendo z'abanyepolitiki z'uko umunyepolitiki aguma ashyira imbere entere yiwe hataba uburyo bw'ukuntu uva ko bahindutse ubaye umushyirahamwe w'ukorera igihugu ubwira iki ari bya bindi byo kuguma bashyira imbere za ayo maprogramu yose y'ibitabo birandikwa mbwaba abandi bakajya mu bindi ibitabo byanditse amasese bikaguma yandika ibitabo bikanihaga ibyo ngombwa bo basanga ntibijya mu ngiro kubera abantu bamaze kuzinganikwa no gukunda imaronko yabo, ugasanga iby'igihugu rentere generali bayibagiye aho uri utegeza kuhaba hindi wagenda ukaraba ingene nk'iby'amafaranga ya leta akoreshwa ingene agira nk'ibyo hatabaye amahinduka muri ibyo bintu ingene amafaranga ya leta akoreshwa agakontrolwa. Ubu kuvuga ngo haranditse imigambi mugabe igihe iyo migambi ariko barikoresha ariko baragira neza amafaranga ya leta ya migambi ntayo uzobona, wagenda mu byerekeye igiturire kwa kuntu ugasanga ari kwa kuntu iby'amarike smile fite n'ibiki n'ibintu bikomeye cyane. Wagenda ukaraba ingene abantu bashingwa amabanga ufasha amaproje ukayaha abantu batarishoboye, izo proje zirahumba ntazo uzigira ubona. Nicyo gituma ubona nk'amabaraka atanu ugasanga n'ibarabara ryubatswe hamwe ryabobotse nta mwanya ryamaze. Ni ibintu rero byo guhindura abarundi cyane, uranze nk'iyi baraje y'ikajeke yarije guteza imbere aha muri mbo ingene yubatse igasubika bikagira gutya, urabona ko ari ibintu dukwiye kwicara depuyarabure abantu be ngo bashindura amabanga ngo bagiye kurya nabo ngo bagiye kugira ibiki usange n'ubundi turiko dusubira hahandi hamwe tutama uraje amafaranga imwe narondegwa uburyo wo kurondegwa icyo bita strategie de mobilisation de ressources haba exterieur amabayeri nyine barungika amahera cyangwa za investment direct transfer n'ibindi bihugu bibigize harimo tugeza kutwe tugahindura mu Burundi tukava kuri ya stade yuko usanga na za banki mondiale zikiduha nk'imfashanyo y'imiliyoni nkeya, abandi bashobora kuroha amafaranga y'amakredit akomeye bubakiriza bikomakomisha bitarega poje hari bintu natwe dukwira gutera ku imbere tukisununura kugira tugahinduka ku buryo brema hari ikintu gishasa kituza niyo leadership rero transformation ndiko ndavuga aho umwiza ari umuntu yoca agira adebe kugira abantu barundi nabo nyine bahinduke haba mu baturongoye haba mu bari kubara mumaza kugirirwa amabanga bari kugusterukira abantu bumvereye irima kakaraga mutima ko gukunda igihugu gikurira nashinga amabanga kugira igihugu ntigikura ndagisika nta muri segiteri ndimwo sinayashinze kugira jewe nshifata nabo kakaye naheti tugende twi bigumye gutyo ugumuvuga ngo ibintu bitabo biranditse mugabo byaterade
iterambere
yo guhinduza abantu ni ikintu tuzo abategetsi bayita leadership transformation iyo mu Burundi ni ngombwa cyane kugira dushobore kwavana
egome mushya ntahe Jean Bigirimana ikibazo cy'umutekano ikibazo cy'amahoro ni ikibazo gihambaye cyane rwose mu iterambere umushya ntahe Faustin ndi kumana navuze ibibazo bihambaye cyane rwose byo guhindura imitima abategetsi bagahindura ingendo bakazana ubutegetsi bwiza kugira ngo ibiturire n'ibindi byose bituma igihugu kiguma gisinzikara bituzwe ku bwanyu hokorwa iki abarundi bokora iki abanyapolitiki bokora iki kugira ngo uburundi buze bwafata inzira iterambere irama
ego uko izo muze nibyo kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere kirakeneye amahoro mugabo amahoro nayo ava ku bintu byinshi ava ku bintu byinshi kuko iyo abanyagihugu badateye imbere ibyo biratuma batumva amahoro mu mutima ayo mahoro mu mutima rero kugira bayaronge nuko akarorero kava ku babarongoye ku babatwaye ileta shasha rero igiyeho ikintu cya mbere mbona yihutira kugira ngo hataboneke amahoro koko nyakuri mu bene gihugu nuko intwari ibereye boyishira imbere bagashira imbere intwari ibereye bakabyerekana mu karorero mu mabanga bagiye gushingwa urabona ubushikiranganje ni 15 hari uwo bahaye ubushikiranganje 3 aho udahubwo hari ubushikiranganje 3 ubwo babushyize hamwe baguha umushikiranganje icyo rero igikorwa gihambaye cyane ikomeye kizomusaba ingufu nyinshi kizomusaba kwitanga kizomusaba gushiramo ingufu kugira ngo ashobore gutunganya neza ubwo bushikiranganje kugira ngo bushobore kubera buzanira akarusho abene gihugu icyo gituma rero intwari ibereye boyishira imbere bakagabanya donc abankabo babonye bashinze amabanga bafise akaboko karekare kuko igiturire kugomba gusesagura itunga ry'igihugu abo babone hakiri kare bashobore kubabogoza kuko badashobore kubabogoza bituma rero n'iterambere ritaboneka iryo terambere barondera ugasanga n'iterambere ry'umuntu terambere ry'igihugu si terambere ry'abenegihugu ahubwo n'iterambere ry'umuntu umwe nico gituma rero jewe kubwanje ni leta nuyisaba kandi gashira imbere ibintu by'intwaro ibereye nkuko mugenzanje Foster yabivuze ashimikira ku bintu by'ubutunzi ibyo ni byiza mugabo nibaza ko ahanini igikenewe cyane nuko bukomeza inzego zifanye ziriho mu Burundi zijejwe intwaro ibereye ziriho nuko rero buraba zigakora neza zigatunganya ibintu neza binakenewe bagahana
Moshana he Emmanuel Nengo namwe ikintu munacho tuma urundi buva aho uri ka bugatera imbere bimwe biboneka agutera imbere mu kanya gato bugasubira inyuma indi myaka kubganyu uhokorwa iki kibazo cy'umutekano n'ikibazo gihambaye kibazo cy'amahoro n'ikibazo gihambaye abarundi bobo eka n'abanyapolitiki bohinduka gute kugira ngo babungabunge umutekano eka bijijuke n'ibikorwa by'iterambere
ukimbo gikomeye mu iterambere ry'igihugu ngenya ko amahoro tuvuga dutinye niyo mushinge wa byose tuyafite nta kibuza yuko umwe wese ashobora gukora ibyo ashoboye kugira ngo ashobore guteza imbere umuryango wiwe anateza imbere n'igihugu ariko mu bindi bikomeye cyane burya igihugu kigirwa n'amategeko amategeko akubahirizwa hanyuma inzego haba urwego rushinzwe amateka urwego leta igakora ibyayo bashinga amateka bagakora igihugu cyabo hanyuma ab'ubutungane bagatunganiriza bose atanumwe akumiriwe reka abajejwe umutekano bagakora akazi kabo nk'uko babisabwa hanyuma hamaze kuba hubahirizwa burya amategeko nicyo kivuga nacyo kandi kiri umushinge w'iterambere y'igihugu bituma rero abantu bagenda barahinduka hanyuma bagafata umurongo wo kubahiriza haba ibya muntu bakubahiriza n'iby'igihugu ibyo byose ndabona ko kandi n'iryo terambere rirakenewe cyane. Muri ibyo byose rero harakenewe ko amategeko akurikizwa uko ari bakashyira mu ngiro ibyo bizofasha kugira ngo ubwambere hoho abarundi bagende barahinduka nk'uko babivuze. Harakenewe inyigisho nyinshi cyane ni nacyo bituma njyana nakengurutse cyane nyakwigendera nyir'icyubahiro Pierre Nkurunziza ingendo yari yafashe yo guhimiriza no kutarabona n'abenegihugu muri iwe bavuga ko ari moralization bijya byaratuma abantu bagarukana ibyizigiro no kumenya ingene igihugu gicotunganywa n'umwe wese kumva icyo ushobora gutera mu iterambere ry'igihugu. Ndabona ko ibyo bintu birakenewe cyane kugira ngo abarundi mu mitima bagire impinduka ifatiye ubwambere hoho mu mibereho yamyeho yatuma bamakanini y'ikintu kije imbere ari ubwoko ikintu cyaba kizi imbere igasanga n'uburere bavamwo ugasanga hanini y'ibintu barimo n'ibintu bijyanye n'imigambi yabo yonyine gusa ngo badashobora kwiyumvira kure ngo barabe yuko hategerezwa kujyamo ineza y'umurundi uwo ari we wese akaba ari iki imbere rero harakenewe impinduka mu mibereho y'abarundi.
Mushe na Fastani Kumana abarundi bafashe inzira yo guteza imbere igihugu eka bafashe inzira yo kubungabunga amahoro n'umutekano hari ikibazo mwavuze gihambaye cyane rwose cy'igitigiri kinini cy'abarundi bakiri hanze igihugu mwavuze ko ibyo bishobora gukorwa bitarinze guca ku maradiyo ariko ku bwanyu ikintu cyo gukorwa kugira ngo impunzi aho ziri zumve ko zitekaniwe zitahuke mu Burundi hari impunzi zimaze gushikiriza ibyiyumviro zivuga ko zigifite amakenga ku bwanyu hoko kugira ngo abarundi batahuke mu gihe buca bibarutse.
Ubwa mbere hariho ibikorwa bitegereza gukorwa ubwa mbere nyine muri leta gusubiza ituze nyine mu gihugu y'amahoro n'umutekano. Amahoro n'umutekano si ubwa rongo ahantu hatagira impuha ahantu umurundi avuga ati jewe ndi umurundi igihugu kirandaba ndafite ijambo gushikiriza ku bijanye n'igihugu mvuze nti umutegetsi kanaka nderekanye ko yari igiturire nkabishikiriza ibi bintanda uko ndiko nkorera igihugu ibyizwa shingiro yabinsaba ni ukuvuga rero yuko tutaza kuva cya biti ibikino bita vive vouloir collectif ni ukuvuga ko abarundi bose baza kumva yuko mu gihugu bangana imbere y'amategeko kandi iby'igihugu babiraba bihamagariwe kubicungera bahamagariwe nko kubaka igihugu bari hamwe atawajya wabura atamwana n'ikintu atagusuba uwundi yaba abanyagihugu bamwe bajya hejuru y'abandi barengera amategeko bagahanwa batagira iki haba hasi cyane hejuru ajya naravyuse n'umukuru w'igihugu abishyikiriza ati tuzodihagukira aho rero leta imaze kuba ko ikingiye bose atawuja hejuru ataje wenda kurenganije cyangwa undwakara ngire gute iyo ni intambwe ya mbere. Iya kabiri rero ni rero kujya gusigurira ku mbure izo mpunzi bakabonana hari ibivugwa hari ibyo navuze hari ibindi bivugwa nyine bagenda baravugana ku buryo kontakiti diplomatike zose ziba bwa butinda ugashika igihe ubona ko impunzi zatashye aba ndabije cyo kuvuga ngo bamwe ngo bafite imitahe abandi bagize gute ibyo ni ibintu leta bagenda bakavugana ingene imitahe babigeragera gutati igihambe twe nuko tubona ko abarundi basubiye hamwe tukagira icyo bita kohezio kuko tugumye turi abarundi bamwe bakwegera umugozi hariya abandi bakawukwegera hariya twari turi ko turahumba izo ncabwenge ziri hanze cyangwa zari izo ntabwo mazi ziri hanze twari turi ko turahumba ikidukiza twese ni uko tuza tukubakira hamwe ibyo leta iyo ari yose irabishobora mu gihe ivuze ati je objectif cyangwa gushikira ni uko abarundi ndabajya begeranya bagasubira hamwe hanyuma ibyo by'impunzi bigasezererwa burundu kubona nk'uburundi bufise impunzi bamajana muri aka karere ko Tanzania atampunzi bifite ibihumbi amajana ko Kenya atampunzi ifite ko Uganda atampunzi ifite uba nibyo bintu biguma ari nk'intarama biduha ibihugu usanga bifite impunzi nyinshi muri East Africa kuko usanga ari Burundi na Sud Sudan yo kwa ba Salva Kiir urumva karenga harama ubufisi ati turabe ingene ibyo nitwo bisezerera nitwe turumva ngo abarundi ariko barasanzanira hariya tubishobore kandi birashoboka icyo bita cohesion national birashoboka hari inzu ishobora gufatira ko biduhuza byinshi kumwe n'icyo kibazo tugifatiye ariko ishobora yine twoshikiriza byinshi ari byo mu gitabo gishobora gusohora twashobe tuzoterera abarundi igihugu iza gutera imbere abantu bakabaza kuraba mu by'amahoro ibintu bibahuza ibyo ari byo ibintu biraduhuza
tubivomerere ibitaduhuza navyo zo turaba umuco wo gufata ubikura mu nzira kirikana
bwe mushya na Jean Bigirimana ikintu mubona cokorwa mu kigiye kugira ngo abarundi bahunze igihugu bagise akangonongo no gutahuka kugira ngo bashare gutahuka mu gihe cyabibarutse ibintu mubona leta yo giriki kugira ngo mu kigiye abo barundi bashare kumva ko batekane batahuke mu gihe cyabibarutse
ico kumenya nuko nta leta nimwe ikunda kuba ifise abantu bahunze bose bamaze bicuza ko abahunze bugaruka nje rero ico novuga nuko ico cyumvire cy'uko abahunze igihugu bagaruka coba intumbero y'ireta shasha ikaba objective y'ireta shasha nicyo cya mbere cobanzwa kubaho kuko ico kitari mu mutima kitari mu ntumbero y'ireta shasha ntacyo shoboka mugabo nizere ko biri mu byo ireta shasha igiye gukora ko abahunze igihugu butaha ingene rero bazobikora si ibyo kugira ngo acaye nubigisha igihe babifise ku mutima igihe ashaka kubikora nta kidashoboka mugabo buri cyo mvuga byokenerwa yuko bagendera abo bantu aho bari kuko abarundi iyo bahungiye barahazi turazi abari hirya no hino muri bihugu bya East African Community barazi aho bari barafise rero ukuntu babikora kugira ngo abo barundi bahunze bashobore gutahuka bagaruke mu bihugu cy'amavukiro kugira ngo nabo baze bafashe kubaka guteza imbere igihugu cy'u Burundi niyo mico mbona nushobora kuvuga nayo handi ingene mubikora ndibaza ko barabizi sibo bwa mbere bishika mu Burundi n'abandi barabikoze kandi hari n'abari mu Burundi mu bigeze kuba barahunze arazi nyine byakozwe nibaza ko inzira ari imwe inzira y'umwe
Mushya nahe Emmanuel Nengo hari abarundi bahunze igihugu bamaze gutangaza ko gushika ubu batumva ko batekaniwe utahuka mu gihe ushabibarutse ikintu ku bwanyu leta nshasha yakora kugira ngo abo barundi bumve ko botekanirwa batahutse mu gihe cyabo ni ibi
ubwambere nuko mu gihugu habateza kuba hari amahoro icyo bitituze hamwe umuntu wese yumva ati umwe n'igihugu araryama karamuka akajya ku bikorwa by'iwiwe atawanjya wangura icyo ni cya mbere ibyo bihari uwo ari we wese arashobora kubona ati bujya mu gihugu iwacu haratekanye hanyuma ikigira kabiri nacyo kandi ni uko iyo wahunze uteza gutegera neza yuko iyo uri atariho atari mu gihugu iwanyu kandi bo baba babitegera bikeneye rero ko mu gihe hariho leta ugambereho ugira intambwe nawo kandi ukugaruka ukizera twizera uti ndizigira yuko iyi leta mukiri kirambwira ishobora kuduhingira akamaro hanyuma kuko burya n'impunzi aho ziba ziri ziraba zifite n'ubundi arakira kuko babaziterukira naho kandi aho nk'uwese aba yimenya ku gatwe k'iwiwe ariko hariho ukuntu leta yoyo igerageza kwegera ababa barahunze rero aho nk'uko ndabivuze ati sinotanga intumbero ingene bobikora ariko hakenewe umukenyero mushasha wa leta igiyeho y'ubu kugira ngo irabe mbega kugira ngo abenegihugu bari hanze bangana ibihumbi birenga amajana angahe bashobore gutahuka bashobore kuza kubaka igihugu cy'iwacu kugukwigina bakagira rero bakagiraho ingazi bagira ati bwa mbere tuzokora ibi bwa kabiri ubu n'ubu n'ibi izoshobora gushyikwaho abarundi baza rero kubera umukuru w'igihugu amaze kubimenyesha ko hakenewe ko izo mpunzi zitahuka nibaza yuko biri n'ubundi mapriorite mu bintu nyamukuru azoshyira imbere kugira ngo bagaruke bashobore nabo nyine kuza kubaka igihugu ariko rero harakeneye yuko nabo bahunze bateza gushyiramo icyizere yuko leta ari umubyeyi wabo zishobora kubafasha kugira ngo bagaruke mu gihugu baze bubake igihugu hamwe n'abandi benegihugu
egome mu migambi leta yatangaje cyane cyane ku byerekeye imigenderanire ibihugu bibanyi n'amakungu icyo kibazo kiri mu bibazo bizoshirwa imbere mushya na Fostand kumana mubona hokorwa iki kugira ngo iyo migenderanire inaguke mu buryo bwihuta
ibyo ari byose imigenderanire hagati y'u Burundi haba n'ibihugu duhana imbibe haba n'ibihugu bya kure by'ibigenzi ikintu nacyo nyine kimubyimukirwa cyane iyo bitara diplomasi ni kimwe cyo kwihutirwa cyane n'ibintu bihitiye byagiye biraba usanga urundi buri ko bondera kuja muri dasa deke bikanka je mu mara musinda magi bino yakomeza biranka hari ibintu byinshi byari bihitiye mu migenderano y'u Burundi n'ubundi bibirema bitameze neza urashobora no kumbwira ngo hari abarundi bari hanze bashobora kuba ngo bashobora kuba ngo bagira uruhara ngo gucasuzu ubwo umuntu ari hanze nyine ni bya bindi nyine ni pakune arakwiye gutahagiza kugira tubakire hamwe kumbure twubakire hamwe n'ibyo n'ibisubiye nicyo gituma rero imigenderanire y'ibihugu n'ibindi kuva na kera twahora tubona amaleta habaye akantu ko kutumvikana ubwo hagira leta ihindutse hamwe ko tutereka duse n'abatangura bishyashya nibaza yuko ari ukwishyiramo yuko ati leta duse n'abatangura bishasha profite turabe yuko igihe hari leta shasha ko atawundi mwuka mushasha wamubibona no mu mabaruwa bandikiranira mwarabonye nk'ibaruwa ejo bundi zitabonye umwami w'igihugu cy'ubirigi yandikiye umukuru w'igihugu mushasha mukeza avuga ati ndabakeje ati ndifuza yuko amabanga mubwiye kurongwa mworani ati ikaba nk'intango shasha yo kugira twubake imigenderanire nibaza kwivyoro ivyoro birakunda kunda na kera twarabibyara kika imigenderanire mu isanzwe ibihugu irabana izo tugeza kuma bibana bwa hari igihe bica ugasanga marita nata atabonye ibintu kumwe bwabo uko iminsi igenda igasubira mu buryo nico gituma tuvuga tuti iyi leta shasha imwe rero yije ashaka tuti reka turabe ingene iyo migenderanire yovyuka ibintu vya bintu ubundi ni intumwa zigenderanira agenda bakaraba ati twese tukivugane gute twese mwabo izo nguvu zishasha ico ugerageza ukazumba ukavuga ati ubu bushasha bwanjye rero reka ndabe kwa cyo bwofasha mu kugira ibibazo bimwe n'ibindi bishobore kuva mu nzira mugabo tukaba dushaka yuko iyo migenderanire isubira kuko irafasha abanyagihugu ku mbibe irafasha ibi ifasha ibintu byinshi haba no muri mu byose byaba bwiza atunga baza mu gihugu bigenderanira usanga bagwiza atunga baza bijya icyo bitara diplomasi iyo serivisi z'iteri private bujya uko ibihugu bigiranira imigenderanire muri politiki ku nzego z'igihugu niko n'abagwiza atunga cyangwa imigenderanire n'abagikuma ikomeye nibaza ko n'ibindi bihugu bitunze byo biramaze kubishyikamo cyane natwe nibaza yuko iyo ntumbero zacu bayifata ukaraba yuko iyo migenderanire yuzirikana guka
igihe
ifashije akarusho mu Burundi.
Reka tukareke kumushyira nahe Jean Bigirimana nawe atubwira ikintu abona ko cyakorwa turazi ko leta ifite imigambi yo kunagura imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu ariko ku bwanyu mushyira nahe Jean Bigirimana aho kokora iki mu buryo bwihutirwa.
Tubirabye kuvaho umukuru w'igihugu mushasha arahiriye hariho abantu ibihugu byinshi byagiye birarungika ubutumwa bwo kumukeza ico kugwa rero nuko uraba na cyane cyane ubutumwa bwagiye buramushikira ubwo butumwa bushobora kuba bwavuye mu bihugu bari basanzwe bafitanye imigenderanire myiza bushobora kuba bwavuye mu bihugu bashobora kuba imigenderanire yacumbagira buke buke canke imigenderanire yariho mugabo nta byinshi bari basanzwe bakorana nico rero leta yuraba ikarabiki ko uyu tutari dufitanye imigenderanire myiza canke hari bike twadusanzwe dukorana inge ndabe icyo nokora kugira ngo imigenderanire nshobore kuyikomeza kuko burya muri diplomasi igikenewe ni ukuraba n'inyungu ukuraba uti mbere jewe nkeneye iki jewe ngomba gushika gukikora muri iki gihe rero inyungu ahanini inyungu zerekeye ku butunzi inyungu zerekeye umutekano amahoro ibyo byose rero nibyo iyi leta yoshobora kugira ngo irabe ikagira iti inge shiri imbere jewe icyo niyemeje mbega icyo abarundi bakeneye ni iki nshobora kuja kugikura hariya ngize imigenderanire myiza n'urya ishobora kukironga nibaza ko ari icyo sindi ngaho ngira ngo ubwire leta icyo yokora ndandikira irafite porogaramu izokora mugabo yoba byiza tubona yuko Burundi ufitanye imigenderanire n'ibindi bihugu na cyane cyane ibi bihugu tubona bikomeye bya rutura.
Egome Monsieur Nahe Emmanuel Nengo namwe kuri icyo kibazo nyine imigambi yorangurwa amaguru mashya kugira ngo imigenderanire n'amakungu ibihugu byo mu karere eka inaguke hagati ibyo bihugu n'u Burundi ibintu byokorwa mu buryo bwihutirwa n'ibi
ico nibaza cyo nuko burya leta imaze kuba ihari irashobora kwiga ingene inagura imigenderanire hagati yayo haba mu bihugu bibanyi canke mu n'ayandi makungu ibyo rero leta imaze ku kwifite ku rutonde ivuga ati genda afite ibihugu bigenzi bingana uku ibyo imigenderanire yayo niyo kongera tukayivomera ikaba myiza gusumba ikaba ifite nayo kandi nivuga ati hariho imigenderanire icumbagira ikiga uburyo ingene iyo migenderanire icumbagira ingene bayitera intege kugira ngo nayo nyine ishobore kuba myiza hakabaho n'ibihugu bavuga bati ibyo bihugu n'ukuri ntabwo ari bigenzi ni bihugu byama biriko biratugora muri icyo gihe rero nayo ikintu nibaza kiba gikenewe ni uko habaho ukuvugana hari igihe umukuru w'igihugu ari we yigira wenyine kubonana na mugenzi we cyane bakarungika intumwa uko barazi ingene barafise ngo ukuntu basanze babikora gutyo bagaheza bakavugana bakerekana bati twebwe nimba dukeneye gukorana mw'ibi bijyanye no gutsimbataza umutekano mu bihugu bibanyi cyane mu bindi bihugu bidafite umutekano mwiza cyane mu gihugu hagati cyane ku bijyanye n'ubutunzi turifuza yuko mu gihugu cyacu hariho umurongo ntarengwa wo kuza kuvogera n'uvuga rimwe bavuga bati ubutugire bw'igihugu n'ubwo yari sovereignty state ibyo ndibaza yuko buri leta rero irashobora irafite ingene ikora bene ibyo muri diplomasi nitugera rero mu bintu bikenewe ni uko gusa haba rero kugendera cyane cyane kuri izo ntambwe ze nibaza zishoboka zo kutsimbataza imigenderanire myiza ku bari aho byari bisanzwe bimeze neza aho byari bigoyagoya bakongerezamo ingufu aho bikagenda neza naho kandi bakaraba iyindi uwundi mukenyero wo kugira ngo bashobore kuvugana mugo bavugane bavuga ati dukeneye yuko twotezanya imbere muri ibi n'ibi twogerana imigenderanire muri ibi n'ibi n'ibi ariko mutashobora kuguma mwifuza kuza konona nkumbure kuvogera bimwe twovuga suverenite y'igihugu ubusugire bw'igihugu
ego me mushya ntahe Faustin Ndikumana imigambi irashobora kuba ari myiza eka leta ifite imigambi myiza ikakunagura ubutunzi kunagura umutekano kunagura imigenderanire ariko ikintu mushobora kubona coba kimeze nk'intambamyi mwihweje ibintu Burundi bwaciyemwo ari mu myaka iheze cyangwa imyaka ya kera ikintu mubona coba kimeze nk'intambamyi iyo leta yo kwicarira gusomba ari nk'iki
ikintu cyane kiri intambamyi leta yicariye ubwa mbere nanjye ndabivuga ni cohesion nationale cohesion nationale ni ukuvuga yuko ibintu byose bishobora kuba birazana intambara ibintu bituma abantu basubiranamo ibintu bituma abantu bahunga basubira icyo kintu n'ibihugu byose birabanza bifatira icyo bikabyicarira burundu bijyahera muribuka umunsi umwe ntuzenya umwisi nyakwigendera metiyo ndadaye perezida avuye muri irimorita ariko arava ku cyo gihugu yasanze ari igihugu kimwe n'iterambere n'ubwese barabivuga turamaze kukibona kiba nk'abantu b'ubwoko bwinshi abahindu abashinwa bava hehe mugabo batoye moderi turi kubana neza hamwe ibintu bene ibyo by'induru ibanza bikarangi icyo caradukomerekeje Burundi kuva bucikukira ubundi uva bucikukira ntibashobora kumara nk'imyaka irenga cumi butari mu bintu by'induru iki usanga ari ibintu bidatuma urumva yarageze igihe turiruhuka tukicarira rya terambere tukicarira ubutunzi kama bwacu tubizi ibyo rigira twicara neza ngo tuvuge tuti uburetse muri bya bibazo bya politiki byo kubyana byo kugabura ibyo kugira ngo reka twicare dufite amazi menshi dufite ifi dufite ikawa dufite amamini ibi tubikoze iki igihugu cyacu gifite turizi bimeze ukuntu ukuntu turondera abagwiza ibyo burya ntitwigira mu Burundi ari byo tugumamo ngo twicare imyaka itanu cumi ari ibyo turiko turakora nibyo ntibirigira bi uri hari hageze igihe urabye izogo zabaye ko tuba tuti tubisezere Burundi iyi leta rero nshyashya idufashe izanye leadership for y'amahoro n'umwumvikano ibyo bintu tubisezere hanyuma reka tuva rero muri icyo cyo mu ya ntambwe ya kabiri y'umunyepolitiki arongora igihugu avavangana na yangeso yo kumva yuko ashinga umugambwe ndonke ikindi y'iki mwibe ngiriki kumva yuko utegereza gusonera ubutunzi bw'igihugu gukorera intere generali
hakaza rero ni n'amategeko mashasha byo bita etado duwa atuma abikingi hanyuma tukazuri turekana abagwi bakicuka icyo bita sekiteri pive igakora atawajya wangura umurundi abishoboye guhayanwa competition abashinga mabanga bakaratwa byishoboye do mu cyo bita ragezero zimene efikazi domo ibyo bintu bitatu ni ibintu bihambaye cyane iyo mu gihugu bitarashyikira kohezo nasiyonali nduru ziganira lentere generali ingene bakingira amatungo y'igihugu n'inyungu za bamwe bamwe n'ingene abagwiza atunga cyangwa ngo aba seritere prive bakora bashyigikiwe ku buryo
bwo
bintu bitatu burema ibintu mbona mu Burundi bikigoye kandi ari intambwe itugeza gushikira kugira ubuvuduko
ushobora ego namwe mushyana Emmanuel Nengo ibintu mubona byo hava biba nk'intambamye naho hoba hari imigambi itomoye leta shasha izoba iriko irashikiriza ibintu byo ba nk'intambamye ku bwanjye ni nk'ibi
intambamye nyamukuru ni mu gihe abenegihugu bataba baratigira yuko afite uruhara rw'iterambere ry'igihugu cyabo hanyuma bakumva yuko bakeneye ko mu gihugu cy'iwabo haba ituze hanyuma ikigira gatatu ni uko abanyapolitike baba bategereza kumva yuko politike yabo itubiye gucanishamo abenegihugu itaba politiki zibunga gutyo mu gihe baba babikoze gutyo birashobora gutuma rero haba umwumvikano hagati y'abenegihugu numva ko izindi ntambamyi zikunze kuba zishika kandi nibyo umuntu aguma abona amakino gihugu ikintu kiguma kigaruka ni injyana za politiki buri gihe icyo ari cyo cyose kandi zituma abenegihugu bata ingo zabo nicyo gutuma navuga nti rero birakenewe ko abanyapolitike bahindura ingendo bakumva yuko mu byo bariko baratumbereza bifuza gushika ko gushyira neza umwenegihugu imbere bakabona ko umwenegihugu akeneye kuba mu gihugu atekaniwe ashobora kugenda akarangura imirimo yiwe mu mahoro ashobora kumva yuko ashobora guserukirwa nabo yifuza biciye mu mahoro akumva yuko mu by'iterambere ariko ararondera mu by'ubutunzi ashobora gukora ibyabona afite uburenganzira atabanya wangura numva ariko byogenda kubw'iwanje mu gihe izo ntambamye zoba zidahari ni ukuri ndizigira yuko hacaboneka aho rero leta yiyumvira neza imigambi nyamukuru yo nuvuga mininiya cyane yo guteza imbere igihugu n'ahandi nibyo bidashobotse tuguma ari hahandi igihugu leta ikiguma muri kuguma yiga utubazo twavuga ibibazo by'imibereho y'abanyagihugu ingene bokiyunga kandi hari ifise rero ubundi mwanya wo kugira ngo ive muri ivyo by'injyane zitagira aho zifatiye ikiga imigambi yo guteza imbere igihugu aho ikirondera rero abandi bantu abagwizatunga baza gufasha kugira ngo baterere umwenegihugu nimba ari icyo cy'ubushomeri bigabanuke ibyo kubahiriza agateka kazina mu nzu bikaboneka gutyo je niko ndabyumva mu mutima w'iwanjye
egome mushyana Jean Bigirimana leta nshasha irashaka kuba ifite imigambi myiza ariko hakaba hoba nk'intambamye intambamye mwebwe mwinubako zoba ni nk'izi
ego mu bisanzwe ikintu cya mbere leta yashyira imbere ni uko haba iterambere mubwo iryo terambere rikava ku mwenegihugu kandi rikongera rikamugarukako ibyo rero kenshi birakunda kugorana nibyo abari muri leta barashinga imigambi mugabo ahenshi ni uko ushobora gusanga yuko inyungu ivuye mu migambi kenshi zidashikira abenegihugu ugasanga rero ziri mu minwe y'abantu bakeye icyo gituma rero jewe nusaba leta ikahagararira koko umwenegihugu ikamuhagararira kugira ngo yumve yuko atekaniwe yumve yuko ashyigikiwe na leta leta ntimutane ibikorwa imwereke imigambi myiza imwereke intumbero nziza imwereke n'ingene yobikora mu kumushyigikira urabona ngo dufashe nk'akarorero mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi leta irakwiye kira ku mutumba igashyiraho bamwe twita kera amuniteri agirikori kugira ngo umwenegihugu yumve ko ashyigikiwe hanyuma ikindi naco ni uko abajejwe gutunganya iyo migambi ari abanyene bari muri leta bwo kwerekana akarero keza mu byo navuze mu nduze mu ntwaro ibereye kuko atantwaro ibereye ibyo byose leta yari kurakora nta na kimwe kuri iyo shora gushikako kuko atantwaro ibereye hagaruka bya bindi byo kujya imiturire bya bindi byo gutunganya nabi gutunganya igihugu nibyo rero jewe mbona bikenewe cyane iterambere biva ku muntu w'igihugu kandi bikongera bikamugarukako ubwo bigasaba rero yuko leta rero yambira amagabo igahagararira kuko inyungu
z'umwe n'igihugu mu gusozera kandi mu kanya gatoyi ndabasaba mwese umwe gire icashikirije kimeze nk'akamu yotera abarundi muri rusange mushya ntahe Faustin Ndikumana
oya nyene ni je na buta da leadership transformationnelle ibyintwari bire nabinda bigaruka ko ari byo usanga ari payable iturire ni kinama ninge n'inzego zikora ndetse no muri leta ari ubushikira ngandi twawatwumva buje n'ibyo cyo kugwanya ibiturire ngabo tutabubise nime muri mwirimwo n'inziye magnitere ngene batwa babushira iyo batwa bushira ngabo icyo gisaka twatwana ko kikenewe hari miki tafi leta nyene shashe uca igarukana neza n'uyu muco wanditswe mu ibyizwa shingiro ry'igihugu kandi n'itegeko rigwanya ibiturire ryanditse neza ukomeye uko abantu basubira ku muco wo kwerekana amatungo yabo binjiye mu mabanga no kuyerekana bayavuyemo ibyo ibintu gikomeye cyane biranditswe mu ibyizwa shingiro amategira n'abantu bakurikira bategetsi bakurikira umva ukarorero ku buryo bimwe bita bya arishisimayisite na byo biragitirije bimwe ufata umustankeri umutegetsi kanaka bamuhaye amabanga ukazabona bigasumbira ubutunzi nk'ikomine yiwe abantu bose barorera akabura ingendo babihagarika wabaza ati mbega ibyo bintu byo biratanga n'amakori ibindi kubiva hehe ugasanga n'ibintu bidatuma uwo muco rero wanditse mu mategeko mu ibyizwa shingiro ubu rero leta yugarukana rwose rwose akawushimangira hano nigira sa itwara mbere n'amategeko ingene yo bitakaro ari bashasha n'iyi leta bakabyerekana bagakurikirana uburyo kabisa ibintu byo kuza amabanga bayaguhaye ugatangura gutunga gusumba ibyicitwe gutunganya tumva biraheza bikasiga ubwenge
egome
basanga leta ntanyuba kwa ivise ikoreramwo mbwaba yikorera wo ariko baduza amazu azumba ibyo n'ibintu birema nabyo nyine byo kwicariwa ku buryo haze umwuka mushasha hase gusozera itunga ry'igihugu iterambere rivaho nibura ya hose
egome mu kanya gatoyi cyane rwose munsi y'umunota umwe mushya ntahe Jean Bigirimana namwe akamu mwotera abarundi muri rusange n'akanya
jewe akamu notera abarundi nuko umurundi wese ahari yugira umutima w'ukunda igihugu ciwe umutima wo kugikorera hanyuma ngasaba leta yuko yoshyiriho amategeko ku buryo umurundi wese yoronka yobona inzira yotuma ashobora kugira ngo akorere igihugu abantu bame bizera ko gukorera igihugu ari kujya mu bya politike ko idashyikirizwa muri politike atatuzoshobora kuba biri igihugu iyo ni ukuri nagomba
kuko
cyane kugira ngo leta n'ukuri ikore itange uburenganzira bw'uko umurundi wese ashobora kugira ngo afashe igihugu ashobore gufasha guteza imbere igihugu adaciye mu bintu bya politiki mugabo ibyo rero bikenera yuko haba amategeko atomoye yugurutse atange ubwo burenganzira ku murundi wese abikeneye
mushya nahe ngo Emmanuel namwe ijambo rya nyuma akamu motera abarundi muri rusange n'akahe munsi y'umunota umwe
nyamukuru mbonanisha kugira yuko mu buryo ubwo ariko bwose twiza ku bana hanyuma nuko ukumva yuko ubudasa bwacu ari itunga ry'igihugu cy'iwacu icyo ni icya mbere ni ukuvuga ko twiza kumva ko hateza kubaho ikibano cyiza ya kohezo sosiyale hanyuma ikigira kabiri nacyo kandi ni uko ku mutungo w'igihugu tuzi twese umutungo rusange ikigarongera igakingira uwo mutungo rusange abenegihugu bose akaburonka w'uburenganzira ni ukuvuga gushyiraho muri buri gipango de serivisi sosiyo
abantu bose bashobora kugiraho uburenganzira.
Emmanuel Nengo, murakoze cyane gose kukanya mwatoye kugira ngo mugane n'iradio Ijwi rya Amerika. Turabashimiye.
Natwe turabashimiye cyane ko namwaduhaye kino kiganiro.
Ndabashimiye namwe Jean Bigirimana kukanya mwatoye kugira ngo mugane n'iradio Ijwi rya Amerika.
Yego, naje ndabashimiye cyane ko namwashoboye kundumira muri iki kiganiro.
Turabashimiye namwe mushyirahe Faustin Ndikumana kukanya n'ibyiyumviro mwashikirije ku Ijwi rya Amerika. Turabashimira mwese mwese mwakurikiranye ikiganiro muri sangacu umunsi. Mwakoze, mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.